Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Ikaze kuri radio yanyu. Ubu ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Uyu munsi tariki 21 y'ukwezi kwa 7 ni umunsi w'amatora ya perezida mu Burundi.
Kwanza nta kuntu umuntu yitegura neza twumva bitaretse neza umugambwe ari umwe mu migambwe irenga 60
akaza umutekano mwiza tusubuyajamo kandi natusubuyajamo nta cyatuzaba dufise
tuyiteguriye neza
nzotora ashamiya kwa miya
imigambwe yose ni iri mu kwagwa se ndefite nayo twiteguriye ko niturimo
abo ni abaturage b'icankuzo mu gihugu cy'u Burundi bavuga ku matora ya perezida. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye kuri ayo matora mu Burundi niyerekeye itegeko nshinga ry'u Rwanda turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko turahera ku makuru hirya no hino mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyse Bigirimana. Aloyse baramutse neza.
Mwaramutse Eugenie Mukankusi. Mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi hongeye guturika igrenade byo byabaye kuri uyu wa mbere mu gihe kuri uwa kabiri ariho hategekanijwe kuba amatora y'umukuru w'igihugu. Imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ihamagarira abanywanyi bayo kutitaba ayo matora. Amatora agiye kuba inyuma y'imyigaragambyo yatumye abantu batari bake bahasiga ubuzima inyuma kandi yakamo makungu yatiye abarongoye igihugu ko ayo matora yokwegezwa inyuma. Ku rutonde rwakozwe n'umugwiseni amazina y'abakandida bari mu matora n'umunani gusa bamwe muri bo bakaba baratangaje ko bayavuyemo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari basavye ko president Nkurunziza hatokwitoza mu kiringo kigira gatatu ariko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaramuhaye uburenganzira mu kumenyesha ko mu kiringo ca mbere president Nkurunziza atatowe n'abanyagihugu. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika yakiriye mu biro vyiwe perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari. Abo bategetsi ko ari babiri bavuganye ibijanye na vya bitero vya wa Muhari wa Boko Haram n'ibindi bibazo. Muri uwo mubonano wo kuri uyu wa mbere, perezida Obama yavuze ko igihugu cya Nigeria ari kimwe mu bihugu vy'akarorero ku isi. Yongera ati amatora aheruka kuba muri ico gihugu n'ibisikanya ku butegetsi mu mutekano vyerekanye ko Nigeria cateye intambwe mu vya demokrasi. Yongeye ko atewe umutima uhagaze n'ibitero by'umuhari wa Boko Haram ariko ati arizeye ko perezida Buhari yihaye intumbero yo kurandurana n'imizi uwo muhari. Tudasize inyuma no kugwanya ibiturire vyihariye muri ico gihugu. Obama amenyesha ko agiye kurabira hamwe na perezida Buhari ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika yofasha nyana Nigeria mu kugwanya iterabwoba. Hano nyene muri Amerika igihugu cha Cuba casubiye kugurura ambasade yacu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni nyuma yaho hari haheze imyaka irenga 50 ivyo bihugu bidacana waka. Mu ijambo John Kerry sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashikirije inyuma y'iryo gurugwa kuri wa mbere amenyesha ko ugusubiza kunga imigenderanire na Cuba ari intango nshasha ariko amenyesha ko hakiri byinshi ibyo bihugu bitumvikana ko. Ati turacyafise urugendo rurerure kugira ibyo tudahuriza ko bitoregwe inyishu. Kerry yavuze ko inyungu ziri hagati y'ibyo bihugu bibiri arizo zikwiye kujya imbere aho kwama mu ndyane. Aho ni mu gihe yarahejeje kubonana na Bruno Rodriguez Pereira ministre w'ububanyi n'amahanga wa Cuba mu rugendo rwiwe rwa mbere agize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1958. Pereira asaba ko ibihano mu by'ubutunzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafatiye Cuba vyovanwaho murambabarira ndetse Cuba igasubizwa akarere igisirikare cya Amerika cyashizemo ibohero rya Guantanamo. Icyo gihe hano i Washington hariko haba ibirori byo kugurura ambasade ya Cuba muri Kiba naho bari mu birori nk'ivyo. Inama ijeje umutekano ya ONU yemeje kuri wa mbere y'amasezerano yo kubuza Irani gukora ibigwanisho ruho nyanganda. Ayo matora atanga kajyo ko gukuraho ibihano mu by'ubutunzi amakungu yari yafatiye Irani, ariko nkuko babimenyesha bw'ivyo bihano bizokugwaho mu gihe abagenduzi ba ONU bazokwemeza ko ibikorwa byabo biriko bigenda neza. Ayo matora kwabaye nko guheza ibwirizwa kuko ibihugu bitanu bigize inama ntayigahezwa muri ONU ari byo Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya, Ubushinwa n'Ubudagi, ari navyo byari mu biganiro na Iran.
Aloyezu urakoze kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Uyu munsi mu Burundi haraba amatora ya perezida. Komisiyo y'amatora y'u Burundi ivuga ko abakandida ari umunani. Cyakora bamwe mu bakandida bari biyandikishirije kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu bamaze gutangaza ko bavuye mu matora. Abo barimo Dr. Jean Minani wa Frodebu Nyakuri na perezida Sylvestre Ntibantunganya wari umukandida wigenga hamwe na Domitien Ndayizeye uhagarariye RANAC. Tukivuga kuri ayo matora rero, mu ntara ya Cankuzo itsinda rishinzwe gutegura amatora CPI rimenyesha ko ntawe bazakuramwo mu kubarura amajwi ngo kuko nta cyemezo bafite ko mu bari ku ikarita y'itora harimo abahagaritse guhiganirwa amatora ya perezida. Iryo tsinda rishinzwe gutegura no gutunganya amatora mu ntara Cankuzo rishimishwa nuko uhagarariye abigenga Amizero y'Abarundi mu ntara ya Cankuzo yitabye inama yo gutora baburugumestri agahita ararika n'abandi bari kumwe mu itsinda ry'abigenga muri Cankuzo. Fidelite Ishatse adufitiye inkuru irambuye.
Mu matora y'umukuru w'igihugu kuri wa kabiri, ku ikarata y'itora biboneka ko higanwa abantu umunani. Muri abo bantu umunani hari abamaze kumenyesha ko batazokwitaba ayo matora. Yamara ku bwa CPI Cankuzo, Alexandrine Nigoboka ngo ntacemeza ko bavuyemwo.
Bamaze kuja ku ikarata nuko baba baritoje. Baritoje rero umva bitoje baratogwa. Abanyagihugu babizeye tuzoyaharuranye nuko bazabaye abahaye. Kuko nta kintu na kimwe kitwemeza yuko boba baravuye mu vy'amatora. Nta gwandiko dufise gwavuye muri seni.
Userukira abigenga Mizero y'Abarundi atwi ku izina rya Oscar Hatungimana yarashimishije CPI Cankuzo mu kwitaba ibikorwa byo gutora ba mustaneri, yongera ararika abaserukira mu ntara.
Komine ya Cendajuru, umukuru w'abigenga Mizero y'Abarundi urwego rw'intara yaritavye ayo matora, yanatubwiye ko n'abandi bari kuza nk'uko nyene basanzwe bigenga bari kuza mugabo isango bayimenye bateba ngo bari kuronka uruhusha rwo kuruva hejuru. Urwo rusha rero barumenye bateba, ariko wewe ndi umukuru yarashoboye kuja muri ayo matora kandi turabishima.
Ako kamo kari katewe abigenga bo mu ntara ya Cankuzo nikitabwe kuko makomine atanu agize iyo ntara ya Cankuzo. Mu bigenga umunani batowe, Oscar Hatungimana wenyene niwe yitavye ayo matora. Mubajije yatumenyesheje ku itegeko ryo kwitaba ibyo bikorwa byo gutora ba mustaneri yari yarihawe n'umutwara mu karere. Ako karere kaba kagizwe n'intara za Cankuzo, Muyinga na Kirundo. Yamarare Miss Ndayigaya atwara ako karere arahakana ko atigira atangamwe n'iryo tegeko. Hagataho kubijyanye n'amatora mukuru w'igihugu yo kuri wa kabiri, userukira abigenga mu ntara ari we Oscar Hatungimana amenyesha ko azoja gutora kubera ko ari uburenganzira bwiwe. Nayo muri rusange kubijyanye n'imyiteguro y'amatora, izindi nyishu zatanzwe n'abanyagihugu baho mu Cankuzo.
Ndindiriye ko ejo buca ndayitabe mbere ndino mwezo yacungera
amatora kubazoba jewe sinzi ko ndoza gutora kweranye n'amatora atarimwo bose nyine.
Tegure neza kuvuga yuko ntaje gutora nyene nkuko bisanzwe.
Umuntu ariko araraba ibintu ukuntu biriko biragenda, bamwe bagoma baturatuzwa badakora neza nk'abandi. Kwanze nta kuntu umuntu yitegura neza twumva bitameze neza. Umugambwe ari umwe mu migambwe irenga 30.
Akaza umutekano mwiza tuzoyajamo kandi natuzoyajamo nta cyatuzwa dufise.
Twiteguriye neza.
Nzotora ashamiya kwa miya.
Imigambwe yose ni iri mu kwako asendi defudete. Nayo twiteguriye kuko ni turimo.
abanyagihugu twaganiriye bose hamwe bavuga ko aha mu cyankuzo atakiyo na kimwe cerekana ko kuri wa kabiri hazo amatora y'umukuru w'igihugu.
Kumbo nabeshi biteguye gusa nakindi. Kera mbona bagenda aho ciye hose ari byo baganira.
Eka byose ni kwa kundi ko wapi nta myiteguro ntayo nta kigenda.
Kumbo nanye ni kwa kundi nyene nta cahindutse.
Je mu maya ntacho mbona uko mbona mu barabara hatekanye simbona ibikoresho batwara ku mabiro. Sinzi yo wawe cyanjeje se ntabyo.
Muri se pica nkuzoho imyiteguro yari barembeje na cyane cyane yo gushikana ibikoresho ku biro hazobera amatora. Ibuhumuza mu ntara ya Cankuzo Fidelite yishatse ku buryo bya Amerika.
Shuti mukurikirana ibiganiro byacu twashaka kubamenyesha ko tubafitiye programme idasanzwe kuri wa gatatu kuva igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro gushika isaha zine zo mu ijoro mu masaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda aho muri Congress ya Amerika. Inyuma ya programme yacu igera igihe cy'isaha zibiri zo mu ijoro hazoganirwa ku kibazo cy'u Burundi mu mugwi ujejwe imigenderanire w'inama nshinga amateka ya Amerika. Muzokurikirana ibizoba biriko biganirwa mu gihe bizoba biriko biraba ni hagati y'isaha zibiri zo mu ijoro n'isaha zine zo mu ijoro mu masaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ushobora gushikiza ibibazo n'ivyumviro byanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro bihuza Abarundi bafashijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Museveni byabaye bihagaze bisabwe na Leta y'u Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi Edouard Nduwimana amubaza icyatumye Leta isaba ko ibyo biganiro biba bihagaze.
Ubwa mbere twagira tubabwire yuko ibijyanye n'ibiganiro Leta y'u Burundi yamaze kubigira intumbero, ikaba yamaze kwemeza yuko ibiganiro ari ngombwa imbere mu matora n'inyuma y'amatora. Gushaho ndetse Leta yemeye yuko n'akarere duhurikiyemo gashobora kudufasha kugira ngo abantu dushobore gushika ku biganiro bifise icyo bigamije kandi bifite intumbero yo kubaka demokarasi. Ubu rero nk'uko mubivuze ntabwo ari Leta y'u Burundi yahagaritse ibiganiro, gusa Leta y'u Burundi icyo yasabye ni uko byotenyine gatonya kubera twasanzemo twari ko turaganira nkumbure dushobora kuba twihenze kuba tuganira bari bo, kuko mu gihe twari ko turaganira tuvuga ibijyanye n'umutekano, tuvuga ibijyanye n'amatora, abandi baciye basohora urwandiko ruvuga ko ariko arashyiraho inama nkuru ijejwe kubahiriza amasezerano ya Arusha n'uhugarukana intwaro ifatiye ku mategeko n'ubutungane. Icyo dusanga rero urwo rwandiko rurashobora kuba rufite ingaruka ku bijyanye n'ibiganiro turimo. Dusanga bishobora kuba twihenze kuba turi ko turaganira ku buryo twibarije tuti nkumbure n'ibyo twoshika ko wasanga bigoye gushyira mu ngiro kuko abyo turaganira atari bo. Icyo ni icya mbere. Kigira kabiri na twasanze ibiri muri urwo rwandiko atabitandukaniye n'ibyo bimaze iminsi bikorwa bivugwa, gushikaho abo bo mu migambwe bakomye amashyi bagashima iriko ry'ubutegetsi. Twabonye umwenga biri mu rukurikirane rw'ibintu byose bagiye barakora bigaragaza yuko ata matora bifuza. So rero dusanga byiza nuko twaba twajya kwiga neza ibiri muri urwo rwandiko, hanyuma ibiganiro kazaza bikabandanya tumaze kubona ingaruka y'ubwo rwandiko ku bijyanye n'ibiganiro. Turiko turagwihweza rero tugwira kugira ngo turabe kwibiganiro zose zikabandanye, ariko ntitwasabye ko bihagarara. Twasabye yuko byoba biratenyenye gatonya kugira ngo tubande turabe uburemere bw'urwo rwandiko dufatiye ku biganiro n'akamaro kabyo.
Ibiganiro bizosubira gutangura ryari? Igikorwa cyo kwihweza urwo rwandiko muzokirangiza ryari?
Umuhuza wenyine kuri urwo rwandiko rwari rwanditse mu rurimi rw'Igifaransa yari yavuze ko abanza akamushirira mu rurimi rw'Icyongereza asanzwe agira ati nibwo nokumva neza. Icyo ni cya mbere. Igira kabiri naco murazi yuko ibiganiro twaremeye nkuko nabivuze ko biba imbere mu matora n'inyuma y'amatora, kandi twaramaze kwifashisha abasanzwe badufasha kubitunganya. Ubwo ni batura kuronka akandi karyo bakabona yuko umwanya ubaye mwiza bameza se babwiye Leta aho ibiganiro bizo bigasubirira. Twebwe turiteguye ko tubandanye ibiganiro nta ngorane n'imwe tubibonamo. Ubwo tuzaza turindire umuhuda yarungutswe n'akarere kugira ngo atubwire umwanya abona yuko byose bari gutangura.
Amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku munsi wa kabiri tariki 21 y'ukwezi kw'indwi, ariko icyo cyari kibazo Leta y'u Burundi ariko irumvikana ko n'abatavuga rumwe nayo. Ibyo ntibishobora kuba intambamye muri ibyo biganiro muri kazoza.
Sinibaza ko ibyo byo intambamye kuko n'akarere n'amakungu yose nta n'imwe yigeze ahanura Abarundi kutaje mu matora. Yamye duhanura yuko ahubwo amatora yotunganywa yisunzwe ibyiza shingiro n'ari mategeko y'igihugu. nibadaro yuko ibijanye n'amatora ata gitari kibazo kuko nakarenziye z'igihano abarundi kutitaba amatora ahubwo twagira duhamagarira abarundi kuyitabira ejo ari benshi cyane gusumba ku rugero bayitabiriye ko ku itariki 29 hanyuma tubabwire yuko ibigaragaza bikabana n'imyanya y'amatora kuko n'uburyo twaganira harimo ndetse n'ibigaragara yuko ari ibyo kuvugana nyuma y'amatora dore tubibandanye nyuma y'amatora umuhuza amaze gusubira kwitegura agaza gasura kamenyesha leta igihe byose bigatangurira
abategetsi batatu mu bategetsi bari batanze ivyangombwa kugira ngo bitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu baraye basokoye ikabarabivuyemo ivyo mubiha insiguro
iyo ni insiguro isanzwe cyane muri politiki kuko subwa mbere abitoje bavuga yuko basokoye ni isanzwe cyane kandi murumva yuko batatu ku bategetsi ibanda umunani ku bategetsi umunani basaze kuja mu matora batanu barabandanya amatora ariko itora ku kigo cy'umukuru w'igihugu nibaza kwishati ari kibazo cyane si n'ubwa mbere si no Burundi honyene aho umuntu yifuza kwitorera ku kibanza kanaka hanyuma agasokora ni isanzwe cyane yo muri demokarasi umuntu yitoza ku kibanza yifuza akakijemo abyifuza nuko ari n'uburenganzira bwe bw'ukagira ati ndabonye yuko ntobandanya geza agasokora ni isanzwe cyane rero narije cyane cyane aho tubona basokoye ni abahora ari abakuru b'igihugu babiri muri abo batatu muri ko muravuga bahora ku bihugu ni babiri bazi ko basanze bafite ikibazo cy'iteka mu nama kenguza amateka bafite ubushobozi ubuzima bwabo bwabo bwose byumvikana yuko bashobora kubona yuko bariko barashaka gusamaza abarundi n'amakungu yuko ibyo byo kwitoza utari wo mugamba wo kwabwira basamaza abantu kugira ngo bafatikanye n'abatifuza ko amatora yoba
ivyo ntibishobora gutuma ibizova mu matora bitemegwa na bose cyane cyane abanyapolitike mu Burundi
ibizova mu matora nta kuntu bitokwemerwa na bose kuko demokarasi nuko yubatse ibivuye mu matora ntibyedurwa ngo nuko umuntu yatowe na bose nuko aba yatowe n'abamategeko ategekanye aho nibaza yuko si mu Burundi honyene ibizova mu matora ni ngombwa yuko abarundi babyemera hanyuma batabiyoboka bagaheza bakitegura kuzobihindura mu n'imandi matora yo mu 2020 hanyuma demokarasi rero nkuko nabivuze nuko zubatse ku isi nzima ntibaza yuko bazovyubaha kandi bakabyubahiriza igikuru nuko biza bitsimba sa demokarasi n'umwana mwiza mu Burundi
Edouard Ndowimana umushikanje Burundi ajejwe intwaro hagati murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
murakoze
tekana rero tubandanye ikindi nzo bakorera ntimwantora
kigiki
kenzo kubakira inzu umunyagihugu wese bamuri iyi ntara ko mutabyumva
reka kwitwenga
nzokora uko shoboye kose abana bigetse akaminuza
aho nda
kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
aho
si byo gusa bute mwicacare ngo mutamu mukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cyo afaka idukora muri sho kabiri
ariko aga mushingana ahubwo wewe uri kuraduhuma amazi
gute
eh inzu tingana uko tungana uzozubakisha uburyo kuye hehe ko nawe ubwawe atanzuri yubakira
imwe murafa kuntora gusa
canka bishoboka gute ngo abana bose bigeze akaminuza
natsinda amatora nta kidashoboka
ufutse ko atawuzosubira gufungwa wumva ikibi kitazoshagitsa sigwindava
gute Mbele changa hafu kango nitutia mumukondo la zosi Ketukui bagira kahiti ye Geti shu odukora mujisho kabili
Ibaze
Abate kusura Uyo mbuko nubine ya makel Mwena watu kufata kutu kwe mbe
Mutukire tujahe uya
Mutukire ya tuliko turaja
Baturongo ye mutujana he
Vene gihugu Muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotori ijanye n'ivyo mukeneye mu mubano mwiza bashikana ku iterambere
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Tuve mu Burundi tunyarukiye noneho mu Rwanda guhera kuri uyu wa mbere tariki 20 ukwezi kwa 7 abagize inteko ishinga amategeko batangiye ibiganiro n'abanyarwanda b'ingeri zose bizafasha inteko kubona ibitekerezo by'abaturage mu nzira yatangije mu cyumweru gishize hagamijwe kuvugurura itegeko nshinga mugenzi wacu Asumuta Kaboyi yanyarukiye mu murenge wa Gikomero akarere ka Gasabo aho abaturage basaga 1000 bari bateraniye abenshi bavuze ko bifuza ko hakurwaho manda z'umukuru w'igihugu abandi bavuga ko icyo gihe u Rwanda rwabarusubiye mu gihe cy'ubwami ko hagomba kugenwa manda ntakuka
abaturage bagera ku 1000 bari bahagaritse imirimo yabo
baza ku murenge wa Gikomero kumva ubutumwa bw'abadepite. Hafi 90% mu bari bahari basabye ko ingingo igenda ibyamanda z'umukuru w'igihugu yavanwaho, Perezida Paul Kagame akayobora ubuziraherezo.
Muri iyo ngingo y'101 umubare we wa manda ukavamo.
Nuko bimeze, nimugende murikureho umubyeyi wacu Imana yaduhaye, akomeza tuyobore kugeza igihe Imana izakora ibyo ishaka, ariko nta wundi muntu uzongera kutubwira ngo iri tegeko iri n'iri. Perezida wacu ni Kagame, kuko niwe udushoboye.
Ndashaka ko itegeko nshinga rihinduka, Kagame akwiye kuyobora akaganza iminsi yose Imana yaramuhaye, ntiyamuvangiyemo amazi.
Abifuza yuko manda zivaho mushyire uko hejuru. Ubu mwese ukuru mwashyize hejuru nimwe mwemeza ko manda zivaho. Ni mubi hamashi turebe.
Gusa bamwe bahise batera intoki hejuru bavuga ko u Rwanda rwagiye muri Repubulika rutakiri ku ngoma ya cyami. Bashimangira ko manda z'umukuru w'igihugu mu gihugu kigendera kuri demokarasi zigomba kugenwa kandi ku myaka ntarengwa.
Nkurikije ko mwatubwiye yuko igihugu cyacu cyangwa iryo tegeko rishingiye kuri Repubulika atari ubwami, nifuza yuko yakongerwa izindi manda ebyiri kugira ngo n'undi uzaza nawe azaba afite ahagarukira.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame, nkurikije ko ari umugabo ugendera kuri demokarasi, njye ntabwo namushimira ko atsimbararaho ku butegetsi, ariko ndamusabira ko yakongera akayobora nka manda ebyiri z'imyaka irindwi.
Si umubare wa za manda wavuzweho gusa, ahubwo Abanyagasabo batekereje no ku myaka manda ya Perezida yamara. Ibitekerezo byari urusobe, bamwe bati imyaka irindwi yari isanzwe irahagije, mu gihe abandi basobanuye ko ari mike bati imyaka icumi. Icyiciro cya nyuma cy'abaturage bo basobanuye ko manda y'imyaka itanu yabera u Rwanda.
Dufite ingero nyinshi z'abagiye bayobora ariko igihe cyagera wa mungana wa musaza bamara kurengwa bakadukorera ibintu bibi. Ari nayo mpamvu tutavuga ngo ntakwiye manda, hakwiye kubaho manda noneho akaziyoboramo neza. Izo manda rero nanjye nifuza ko zaba ari ebyiri, imyaka irindwi yongerwaho indi irindwi zikaba ari manda ebyiri.
Numva mwavuga muti manda za perezida nkuko byari bibiri nizibe ebyiri zishobora kongerwa bitewe n'ubusabe bw'abaturage.
Yakayoboye manda wenda y'imyaka itanu, ubwo yakumva naniwe Imana ikimuhagaritse akarekura ubuyobozi ntiyikanyize manda y'imyaka itanu.
Uwari uhagarariye itsinda ry'abadepite bari basuye abaturage ba Gikomero, Depite Mutimura Zena, avuga ko Inteko Ishinga Amategeko izaha agaciro ibitekerezo byose bazakura mu baturage mu gufata umwanzuro ku kibazo cya manda za perezida.
Abantu benshi bashaka ko irangiye ijana rimwe hinduka, ariko hari n'abandi bavuga ngo abandi bavuga bati turifuza ko kubera ibikorwa by'indashyikirwa Perezida wa Repubulika yatugejejeho twumva yakomeza kutuyobora. Abandi bakavuga bati arafite gahunda, iyi gahunda yayikomeza kugeza igihe turi kuyo gahunda irangiye.
Murakurikiza iki nyuma y'ibi biganiro mu by'abaturage?
Ibiganiro by'abaturage turakomeza kugenda muri mu mirenge yose kugeza ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8. Nyuma y'ibyo bitekerezo tuzabishyira hamwe mu Nteko Ishinga Amategeko tubyige none bishyirwa mu mategeko.
Abaturage batigeze bandikira Inteko Ishinga Amategeko nabo babonye umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo ku byo babona byakorwa ngo itegeko nshinga rihinduke. Nubwo abaturage bavuze ibinyuranye ku ihinduka ry'itegeko nshinga, ntawahawe ijambo wigeze asaba ko iri tegeko ritahindurwa. Izi ngendo zatangiye kuri uyu wa mbere zizasozwa mu kwezi kwa 8. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo.
Nk'uko bisanzwe rero, uyu ni umwanya Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abantu umuri yari deni miliyoni 200,000 babayeho bakoresheje munsi y'idolari imwe n'ibice 25 ku munsi ku isi. Muri iki gihe ayo mafaranga abonwa n'abantu benshi ko ari ku rugero rw'ubukene ku isi. Ababayeho munsi y'ayo mafaranga no kuvuga hafi y'umuntu umwe ku bantu 6 ku isi. Ni ukuvuga kandi ibice 17% by'abantu baba ku isi baba babayeho mu bukene ntangere. Ubukene ntangere ni ukuvuga kudashobora gushyira mu ngiro inzozi n'ubuzima butoroshye na gato. Ni ukuvuga kugira ubuzima aho umuntu anigana ku byerekeye kuronka ibifungurwa, imiti, uburaro. Kubera abantu babayeho bakoresheje idolari rimwe ku munsi canke munsi yaho, bakoresha ibirenga ibice 80% by'amafaranga baronse ku bifungurwa, bakaba badashobora kuziganya amafaranga ku bintu byihutirwa bishobora kubashikira mu buzima. Yamara mu kiringo cy'imyaka 25 irangiye, ibintu byarateye byisununura. Kuva mu mwaka w'1990, igitigiri cy'abantu muri yaridi ni 2,200,000 babayeho bakoresheje idolari rimwe n'ibice 25 ku munsi cyaragabanutse kivuye ku muri yaridi ni 1,900,000. Ni ukuvuga ko ibintu byisununuye ku bice 43%. Abantu muri yaridi bakaba babonwa ko bashobora kuvanwa mu bukene mu mwaka w'2030. Ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu bikoranye n'abandi mu makungu vyarakoze vyivuye inyuma mu mugambi wo gutuma abantu bisununura mu vyerekeye butunzi, amagara, ibifungurwa, uburinganire, umutekano n'ubuyobozi bwisigura ku vyo gukora ku bantu imiliyoni n'imiliyoni. Muri iki gihe mu bubaye bwa mbere mu mateka hariho uburyo n'ubuhinga bwo guhagarika ubukene ntangere mu mwaka w'2030. Icyo ni kizoba igikorwa cyoroshe, yamara ni igikorwa gishoboka mu gihe abantu bose bagiye hamwe mu makungu mu gushigikira ako kigoro. Amakungu ategerezwa gufatira ku ntambwe zimaze gushikwako mu kongereza ibifungurwa, gukingira amagara y'abana no gushira uburyo kurushiriza mu bijanye n'indero. Abantu mu makungu bategereza gushikiriza ivyumviro bishasha n'inyishu nshasha ku bibazo vyerekeye iterambere bibandanya kwibonekeza. Iterambere mu vy'ubutunzi ritegerezwa gukomezwa, kandi abantu bategerezwa kugira uruhara mu butunzi kw'isi. Mu gihe ivyo vyose vyoshoboka, mu gihe iterambere ryo kwihutishwa, ubukene ntangere bushobora kuzimanganywa kw'isi mu myaka 15 yimirije.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu kanya gato saa 12 turaza gukomeza ibiganiro byacu. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana agiye kubanza atwibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Ndabona agarutse muri studio. Aloyizi, mikro ni yawe.
Mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi hongeye guturika grenade ni kuri wa mbere, aho kuri wa kabiri ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye mu biro vyiwe Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari. Abo bategetsi uko ari babiri bavuganye ibijyanye na vya bitero vya wa Muhari wa Boko Haram n'ibindi bibazo. Igihugu cya Kiba cyasubiye kugurura ambasade yacyo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ni nyuma yaho hari haheze imyaka irenga 50 ibyo bihugu bidacana uwaka. Inama ijejwe umutekano ya ONU yemeje kuri uwa mbere y'amasezerano yo kubuza Irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Abashikiranganji b'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ntibashoboye kumvikana ku bijyanye no kuba baraha uburaro impunzi 40,000 ziva muri Afrika, Aziya n'ahandi mu makungu.
kiganiro turagaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuri wa kabiri tariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi. Hanyuma tubaho umwanya mwebwe bakunzi bacu kugira ngo tuganire ku bijyanye n'ayo matora, icyo muyatekerezaho nuko mubona ibibazo bya politike mu gihugu cy'u Burundi bikwiye kubonerwa umutwe. Mu Burundi ayo matora nk'uko nabivuze umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza uzahagararira ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu ushize nibwo yasoje ibikorwa byo kwiyamamaza. Ibikorwa bya nyuma byo kwiyamamaza akaba yarabikoreye mu ntara ya Kayanza muri komine ya Kabarore. Hagataho bamwe mu bakandida bari bariyandikishije kuzahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batangaje ko bavuye mu matora. Muri bo harimo Dr. Jean Minan wari uhagarariye FDB nyakuri, Ntibantunganya Sylvestre wari umukandida wigenga, na Domitien Ndayizeye uhagarariye urunaniranaka. Ubwo ni ukuvuga ko kugeza ubu abasigaye barimo Nkurunziza Pierre uhagarariye ishyaka CNDD-FDD, Nduwayo Gerard uhagarariye ishyaka IPRONA, Mutabazi Jean de Dieu uhagarariye COPA, Agathon Rwasa uhagarariye urunani, Amizero y'Abarundi ndetse na Jacques Bigirimana uhagarariye FNL yemewe na leta. Ese imyiteguro y'amatora igeze he? Abaturage biteguye bate? Nibyo tugarukaho muri iki kiganiro. Reka duhere muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora tubabaze uko imyiteguro yifashe. Kuri telefoni turi kumwe na Bwana Prosper Ntawurwamiye, umuvugizi wa Komisiyo y'Igihugu. Bwana Ntawurwamiye, muraho, muranyumva?
Ndawumva ariko biza biracikagurika.
Mutwihanganire, ngira ngo nakabazo tekniki ariko twebwe turakumva neza. Nashakaga mbabaze mu bijyanye n'imyiteguro y'amatora. Bagenzi bacu batubwiye ko hirya no hino bivugwa ko ibikoresho by'amatora byamaze kuhagera. Ese mwebwe muri komisiyo icyo gikorwa mukiteguye gute kugeza ubu ngubu bwana Ntawurwami?
Icyo gikorwa tukiteguye neza nk'uko mwebwe nyine mwageze kubishikiriza mwagiye muravyumva mu mihinga itandukanye y'igihugu. Ubu turiko turavugana abakozi ba Seni bariko bajana ibikoresho z'amatora ahazobera amatora ejo, kimwe mu Gifaransa bita Centre Bureau de Vote. Hanyuma twasabye yuko ibyo bikorwa bikorana n'abajeje umutekano kugira ngo bikoresho n'abantu bakingigwe ejo amatora azogende neza kuri kwami.
Bwana Ntawurwamiye, mu matora y'ubushize y'abadepite ndetse n'abajyanama b'amakomine nari aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho ahantu hatandukanye twagiye tugenda ku munsi w'amatora wasangaga ko igikorwa cy'amatora cyagiye kidatangirira ku gihe. Ibyo bibazo ubu ngubu mwabikemuye?
Sindabumva neza, biracika.
Nari mvuze ngo ubwo nari i Burundi mu matora aherutse, mu biro by'amatora bimwe na bimwe twagiye dusura wasangaga batangira batinze. Icyo kibazo muri iki gihe mwitegura amatora y'umukuru w'igihugu hari uburyo mwagikemuye?
Ibyo byavanye nuko ku matora aherutse hariho bamwe mu bari bageze gukora mu biro by'itora batabaye bakiza, biba ngombwa ko tubasubiriza. Ariko nubamwe byoshika akagira umuntu abiheba ejo tuzomusubiriza. Muri rusange twibaza ko atangorane ziri kuko twarabaye inyigisho zikwiye. Hanyuma ukora muri Seni afitaniye kontra na Seni mugaba mu gihe ashimye kubivamo n'uburenganzira bwiwe tuca tumusubiriza. Hamwe rero ugira igishika akagira ubivamo tuzomusubiriza.
Hari amakuru dufite ya bamwe mu bakandida batangaje ko bavuye muri ayo matora. Ese icyo gihe bigenda gute? Hari icyo bihindura ku rupapuro rw'itora?
Twebwe ntituramenya ababivuyemo. Tuzi yuko ejo mu higanwa hari abantu umunani kuko ikarata yabo y'itora bariko ivyuzo ko babivuyemo tuzumva ku maradiyo nk'uko kwiwanyu nta kimenyetso gifadika dufise.
Ntacyo babandikiye bababwira ko bavuye muri ayo matora nubwo bashyize ahagaragara itangazo rivuga ko bayavuyemo?
Igihe bazana amadosiye yabo ntibayazanye mu itangazo, nibaza nuko bivamo batovamo mu itangazo bazovamo ku gihe babizanye.
Hanyuma mu bijyanye n'itora nyirizina bimeze gute? Tubwire muri make amatora azatangira ryari, ibiro by'amatora bizafungwa ryari, nyuma y'amatora hazabica hazakurikira iki? Bwana Ntawurwami.
Ibiro by'amatora bizokugurugwa ejo saa 12 yo mu gitondo bihere saa 10, hamugwa nyine bahejeje bace batangura guharura. Bahejeje guharura tuzoshikiriza ibiharuro byavuyemo.
Hanyuma ikindi nuko ibyavuye muri ari amatora y'abajyanama byamaze nibura icyumweru cyose. Ndibuka mu kiganiro nagiranye na Perezida wa Seni Pierre Claver Ndayicare yari yambwiye ko ubusanzwe mu minsi itatu abantu bakabaye bamaze kubona ibyavuye mu matora. Ese murateganya ko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bishobora kumara igihe kingana iki mbere y'uko bimenyekana?
Biragoye kugereranya, ariko murazi yuko amatora aheruka yari amatora abiri kandi ibikorwa byari byinshi, kugabanganya intebe mu bahiganywe ari benshi. Ubu nibaza ko bizokorwa kuko abahiganwa si benshi cyane dufatiye ku bahiganye ku matora y'abajenama n'abashingamateka. Hanyuma nitora ryo kugwego bw'igihugu twizeye uko izo bikorwa bizonyaruka ariko sino babwira iminsi kwibaza ko zo 2034 ariko tuzogerageza binyaruke.
Uwo yari Prosper Ntahorwamiye umuvugizi wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Burundi. Turagushimiye cyane bwana Ntahorwamiye.
Murakoze gushima Imana ibamere umugisha.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga aho kuri uyu munsi turi burebere hamwe ibijyanye n'amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Tubibutse ko mushobora kutwandikira kuri WhatsApp, nimero yacu ni 001 202 44 1993, cyangwa se mushobora kutwoherereza message za SMS kuri numero yacu y'Ibujumbura ariyo 7555 6000. Mushobora no kutwoherereza nimero zanyu tukabahamagara hano muri inbox ya Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turongera tugaruke i Bujumbura tujye mu ntara zitandukanye hanyuma twumve icyo abaturage abanyagihugu batekereza ku matora ateganyijwe ku munsi w'ejo. Hanyuma turaza no kunyarukira mu gihugu cy'u Rwanda aho umunyamakuru wacu kuri uyu munsi yasuye zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziraho mu gihugu cy'u Rwanda, nabo nyine bakaba batanze ibitekerezo ku bijyanye n'amatora. Naho mukanya
mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa.
Reka da, ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cy'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika, hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo harakamenyetso k'umwami gato, hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde. Ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha, ufate amasanamu wifuza kurungika, cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse, yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe, mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika, ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi. Koresha ubwo buryo nyene masanamu ya video, aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano ni muri Isanga hano muri studio mukaba muri kumwe nanjye Ed Rwema. Kuri telefoni nkuko nari mbabwiye bagenzi bacu hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi barakomeza batubwira uko imyiteguro yifashe aho bari. Turi kumwe na Fidelite Ishatse ari mu ntara ya Cyankuzo. Fidelite uranyuva?
Ndabumva cyane Ed.
Yego Fidelite, aho ngaho icyankuzo amatora abaturage abanyagihugu mwavuganye bayiteguye gute?
Edi, icyo nakubwira nuko atuko turavugana ndi mu cyankuzo kibarabara iva mu rugigi rigana imuyinga. Kuri iyo barabara rero nko kubyumva nko kuri kumuravyumva haragaterere umwengo nta nibisanzwe ubuzima bw'umucankuzo bandanye kuri kwamye. Ikintu cyo bacemerekana ko hari amatora nta gihari abo twavuganye ikintu nacyo ni yanyiri nyishura z'abarama bavuga bati zari twa matora zobeje bati ariko nta kintu tubona kitwereka ko hari amatora. Abandi nabo bakavuga ati oya twe ntawe tuzojamwo imigambwe yacu ntirimwo muri rusange niko byifashe ngaha mu cyankuzo, ariko ubundi bwo urumva ko hari agaserere kandi ari ku murango.
Ni ukuvuga ko ese ubusanzwe muri iyo ntara ibyo aribyo byose haba hari urujya n'uruza rw'abanyagihugu bajya mu masoko abajya gucuruza ibintu bitandukanye, byifashe gute mu gihe hasigaye amasaha makeya kugira ngo ayo matora atangire?
Yego, amwe ntara bayita isanzwe ntara yitwa ibuhumuza. Guhumura mu kindi gisigura ikintu kinyarwanda avuga ikintu gituje, ikintu gitekanya ata bintu byo gusaragurika. Ndende kumwe n'umunyacankuzo ngiyano mubaha mukavugana neza akubwira uko bitse no bifashe ngamu cyankuzo.
Yego, umwamumpa tukavugana.
Hello.
Hello, muraho aho ngaho mu ntara ya Cyankuzo murakomeye?
Turakomeye, havugwa amahoro.
Ese kuri uyu wa kabiri amatora y'umukuru w'igihugu araba, mwebwe muyiteguye gute? Hello. ngira ngo habaye akabazo ka technique anyuma Fidelite turaza kugaruka mu kanya twongere tugerageze kugushakisha utubwire uko byimeze aho ngaho icyankuzo ariko reka tunyarukire mu Kirundo noneho Jean Bosco ndarurinze tubwire uko byifasha aho ngaho mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa kabiri abaturage barazindukira mu matora y'umukuru w'igihugu imyiteguro yifashe gute umwuka uraho ngaho umeze ute
ego edi uriko urabirabisha amaso bisanzwe nkaho turi mu gisagara cha Kirundo nta kintu ubona yuko kigaragaza yuko mengo hari urubanza rukomeye cyane abanyagihugu biteze icumu no gusa ushobora kubibonera ko niyo maze kuva mu gisagara ugatembera mu misozi ugashikana cyane cyane ahazobera amatora ku mashuri ni ariho bakunze gushira twatuzu twamatora aho rero iyo hageze urabana yuko ya masandugu yo gutoreramwo na twatuzu two gutoreramwo twamaze gushikanwa muri ivyo bibanza ukaheza kandi ukasanga abapolisi bahacunze ikindi gishobora kugaragaza yuko hariho urubanza rw'amatora nuko abanyagihugu iyo muvuganye bakubwira yuko hari abakubwira yuko bayiteguriye koko ejo ari urubanza rudasiba ariko yabandi nabo bakakubwira bati twebwe ibyo kugenda ntabwo turabona neza ko abakandida bacu abo twari twiteze abo twari dukurikiye mu migambo yacu barasokoye nta kamaro ko kwirwa turajyayo
Jean Bosco ndarurinze ugereranije amatora yabaye tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu n'aya ngaya ateganijwe kuri uyu wa kabiri ubona hari itandukaniro ry'abari hari mu bijyanye n'umwuka uri mu banyagihugu
ego edi biratandukanye cyane kubera ko amatora ahiruka yaramatora mengo arateye ubwoba abantu cyane gose aho mu gisagara cya Kirundo ndetse no mu ibarabara rigana mu Rwanda haboneka uruja n'uruza rw'imiduga iguma ise abantu ibakura ngaha mu Kirundo cyanke imuzini ntara bagana mu gihugu cy'u Rwanda bahunga ariko rero uno munsi siko bimeze ku mupaka niho twadogeje kuva haraciye akanya gatoya twabonye yuko atabantu bariko barahunga haboneka ariko abantu bake bakibona yuko bariko barajana udufungurwa bashobora kuba bashyira imiryango yabo ariko ivyo nibi byahora vyama bibana mu yindi minsi isanzwe kubera twumva yuko ari kubera aya matora nico ginini ya cyane gitandukanye amatora heze na bino munsi abanyagihugu n'abantu bono yuko mengo baratuje byo kuri nta kintu nakiboneka yuko mengo ejo hari urubanza rukomeye rwo gutora
Jean Bosco ndarurinze turagushimiye cyane kandi mukomeze mudukurikiranire uko ayo matora akomeza reka noneho dusubire mu mujyi wa Bujumbura murwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi Tabita Mukamusoni turi kumwe kuri telefoni Tabita mwiriwe
Amire neza
Yego nkuko bagenzi bacu bagiye batubwira bavuga ko amatora nubwo ateganyijwe kuri uyu wa kabiri nta kintu kidasanzwe kigaragaza ko abaturage baba biteguye kwitabira ayo matora aho ngaho mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura ho byifashe gute Tabita
mu murwa mukuri Bujumbura edi uravye buzima buriko buragenda nkuko ahora icyo nabonye gusa nuko gisagara cha Bujumbura hagati aho bita muri vire atabantu uruja n'uruza rw'abantu n'imiduga myinshi cyane nk'uko bita mu minsi y'akazi uhari urabona ko imiduga myinshi ahora atayihari cyane mugabo kandi ntabwo nivuga yuko hagaragara gose ni ukuvuga ngo abantu bari fatari menshi cyane hanyuma nk'ubu ndi ko ndi mu Kamenge aho nagiye kubaza abanyagihugu bo mu Kamenge Kamenge ni karitsiye isanzwe isigeze iberamo imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ni karitsiye ata misamirano yahabaye cyane aho banyakamenge rero bamwe tukavuganye bavuga bati ejo twebwe tuzindukira ku kazi k'amatora ahubwo ni ukunyaruka kugira ati jewe nzoba nko muri icumi ba mbere abandi ati jewe uwo nogiye gutora na mizero y'abarundi benshi basigaye ko bari mu mizero y'abarundi ngo ntazokwitoza ngo kuri ubwo ngo rero ngo tuzajya gutora abandi nabo bakavuga ati kubera ubwoba kubera umutekano wacu tuzogenda gutora dupfe gutora twategerezwa gutora n'akazitoza mugabo ntacyo ivi tuzoba twari twizeko
Tabita kandi Tabita kandi yo karitsiye Kamenge nibaza ko abantu benshi bakunze kuvuga ko ari karitsiye irimo abayoboke benshi bishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ego nanje nico gituma nana hahitemmo kuko uko nari nibaza yuko baza kumbwira uko bagiye bose bazoja gutora mugabo nabonye atari byo natanze ubudasa nkuko benshi babyibaza ngira ngo si ibyo si ukuvuga ko bose ngo bariho benshi b'umugambo uri ku butegetsi umugabo harimo abandi bivanzemo kuko nko mu bantu cumi kuri cumi twavuganye nka bane bambwiye yuko hariho abatazoja gutora hariho abazoja gutora muga ngo bazoja gutora ku mutekano wabo harimo abazoja gutora kuko bavuga yuko bazoja gutora kuko abandi bagiye amatora agiye umugabo bazotora wa wundi n'ubundi bari basanzwe ngiyumvamo umugabo atari wo umugambo uri ku butegetsi atari
Eh Tabita Mukamusoni turebye amatora yabaye tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu amatora y'abadepite n'abajenama nange narira aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura ariko ibiro byinshi by'amatora twagiye dusura wasangaga habonetse abantu bake cyane ubona hari ikizahinduka mu bijyanye n'umubare w'abantu bazajya gutora kuri uyu wa kabiri
edi ngeranije na matora iruka nuko matora iruka hasa no hari umutekano muke cyane ugeranije n'uyu munsi nko mu ijoro ryakeye na masasu yumvikanye cyane mu gisagara mugabo urazi ku matora iruka ko mu majoro nk'abiri y'imbere y'umutwe w'amatora hagumye yumvikana amasasu menshi ukaboneka ko hari umutekano muke hari amazi nyinshi hasegwa amagrenade ubu rero nibaza yuko ubudasa buzoboneka abantu badashobora kujya ku kazi k'amatora abata ba ugereranije n'abagiye ubuheruka uko bazoba ari benshi gato mugandu n'uko ikibazo kikiri cya kindi ko amatora atumvikanye uko na bose nibaza ko hari abadodoshima kugenda
hanyuma ikindi kibazo Tabita tukiraho ngaho I Bujumbura nuko ibiganiro byahuzaga abanyepolitike batandukanye abantu bo mu madini abahagarariye abagore abo muri societe civile byaberaga aho ngaho I Bujumbura biyobowe n'intumwa ya president Yoweri Kaguta Museveni ministri w'ingabo Crispus Kiyonga ibyo biganiro byarahagaze ese watubwira muri make uko byifashe ubu ngubu aho ngaho mu bijyanye n'ibyo biganiro hari biracyakomeza cyangwa se byahagaze burundu
oya arahagaze kuvejo edi kandi n'uwarabihagarariye Crispus Kiyonga umushikiranganji w'ubutivu n'abansi w'igihugu cya Uganda yarasubiye inyuma urazi ko leta nabo bavuga n'abavuga rumwe na leta baciye bahagarara mbere muri uyu mwanya ndi kugenda mu kiganiro bateguye abari mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi kubamenyesha makuru kugira twumve ibyo bashikiriza mugabo bobo bari bagiye ejo hanyuma leta yo yavuze yuko biboneka yuko bajya abandi bari mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi bashatse guca n'abashinga leta nshasha bita nuko ari nko guhirika ubutegetsi kuko bashyize umukono kuri rwa rwandiko uwahoze ari umukuru w'inamashinga amateka n'uwahoze igisegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu bari bashyize ku mukono ngo bwo guhagarara ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha
Tabita Mukamusoni I Bujumbura turagushimiye cyane kandi mukomeze mudukurikiranire uko igikorwa cy'amatora gikomeza aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura urakoze Tabita
ndoke nkuruke nanje yakazi keza
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. Songs of freedom, songs of freedom.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kiganiro muri Isanga, aho tuvuga cyane ku matora y'umukuru w'igihugu aba kuri uyu wa kabiri mu gihugu cy'u Burundi. Naho mukanya muri studio muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Teka na rero tubandanye. Ikindi nzobakorera ntimwantora
kigi
cyenzo kubakira inzu umunyagihugu wese bamuri iyi ntara ko mutabyumva
reka kwitwenga
nzokora uko shoboye kose abana bigetse akaminuza
aho nda
kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
aho
sivyo gusa gutse mwicacare ngo mujyamo umukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cyava kidukora muri sho kabiri
ariko aga mushingana ahubwo wewe nturi kura duma amazi
gute
inzu zingana uko tungana uzozubakisha uburyo kuye hehe ko nawe ubwawe atanzu uri yubakira
imwe murafata kuntora gusa
canka bishoboka gute ngo abana bose bigeza kaminuza
natsinda amato ntakidashoboka
ufutse ko atazosubira gufungwa wumva ikibi kitazosha gitsasigwa indavu
gute
Mbecha nkavuga ngo nituryamo mukondora zose. Kwe twibagira kahitiye. Kigeze sho dukora mujisho kabiri.
Abo
yirashatse kuvuga.
Abatu gusura byumvise.
Uyo mvugo numva inte ya makere. Nona twofata ko twemeye.
Mutubwire tujahe ujya.
Tuko turaja.
Baturongoye mutujana
he. Bene gihugu. Muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotora ijanye n'ibyo mukeneye mu mubano mwiza bashikana ku iterambere.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga muri studio hano i Washington muri kumwe nanjye Edi Rwema dukomeje kuganira ku matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa kabiri amatora y'umukuru w'igihugu nuko twabibabwiye bamwe mu batavuga rumwe na leta bamaze gukuramo akabo karenge bavuga ko aya matora batazayitabira abo ni nka Dr Jean Minan uhagarariye ye Frode Bunyakuri, Sylvestre Nibantunganya wari umukandida wigenga ndetse na Domitien Ndayizeye uhagarariye umurwi RANAC muri komisiyo y'igihugu y'amatora mwumvise ko batubwiye ko kugeza ubu bo batarakira urwandiko rwabo bakandida ruvuga ko bavuye muri ayo matora nkuko twabibabwiye turaza kubaho umwanya mwebwe bakunzi bacu kugira ngo tuganire mutubwire icyo mutekereza ku matora y'umukuru w'igihugu yo kuri uyu wa kabiri reka tunyarukire mu Rwanda aho mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagiye gusura inkambi z'impunzi z'abarundi kugira ngo nabo batange ibitekerezo byabo cyane cyane ku buryo babona ayo matora agiye kuba uko bayakiriye uko babona ibikwiye guhinduka kuri telefone turi kumwe na Eric Bagirubusa. Eric uranyumva?
Yego ndakumva neza Edi Rwema.
Yego uvuye mu nkambi z'abarundi ziri mu Rwanda ese muri izo nkambi bo amatora barayavuga iki Eric?
Yego mvuye mu nkambi ya Gashora mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Amatora urabona ko ni ibintu bitabarimo iyo yabizabwiye barayita ngo n'ikinamico kuko bavuga ko ari perezida Nkurunziza wenyine uziyamamaza cyangwa se uzitoza.
Hanyuma ikindi twumvishije kuva ku munyamakuru wacu uri mu ntara ya Kirundo nuko umuvuduko w'abarundi bahunga igihugu usa nkaho wagabanutse ese amakuru ushobora kuba ukuhura mu ishami rishinzwe impunzi mu Rwanda cyangwa se ministeri ishinzwe ibibazo by'impunzi mu Rwanda uwo mubare umeze ute barakiyongera cyangwa se hari ukuntu bagenda bagabanuka?
Mu buryo bw'imibare baragabanuka na mbere y'uko mpaguruka hano i Kigali nerekeza aho mu burasirazuba bw'u Rwanda hari abantu mba mfite haba ahitwa ku ruhuha bakunda kwambukira cyangwa se Kamabuye nagiye mvugana nabo mbere y'uko mpaguruka bambwiraga ko ari ibiyaga amato barayahagaritse banyuragamo ku buryo mu mibare ya vuba maze gukura n'ubundi i Kamabuye ku bantu bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse na ministeri y'impunzi barambwira ko kuva mu gitondo bamaze kwakira abarundi 10 bamaze kuhagera mu gihe imodoka ya haseri yajyaga yirwa ibatunda kandi yitunda ntabwo ishobora kugenda harimo munsi y'ijana.
Ese ubundi ubuzima bw'izo mpunzi aho ngaho bwifashe gute?
Mu buryo bw'imibereho ni ibintu bamaze kwakira urababaza murarya mute bakakubwira ko ari ibisanzwe ahubwo nasanze bari kubabarura mu buryo bwo kugira ngo babahe ibiryo bajye bitekera kuko hariya nkambi y'agateganyo ubundi ntabwo bajyaga bitekera ariko iyo gahunda igiye gutangira muri rusange nta nzara bafite.
Eric urakoze cyane kandi aho ngaho nyine muri iyo nkambi ya Gashura wavuganye n'abarundi bagusobanurira uburyo babona amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe kuri uyu wa kabiri reka nabo tubahe ijambo twumve ibitekerezo byabo.
Amatora je ico nifuza nuko ibintu byohinduka bikaja mu buryo hanyuma abarundi bagataha tugataha mu itutse tukaca gutura mu gihugu cacu nyene.
Ubu ngubu ugeze hano mu Rwanda none ahanga? Kubera iki uhunze kandi amatora harabura umunsi umwe kugira ngo batore?
Aya amatora ntazoyajyamo nta n'ikarata natowe.
Kubera iki?
Kubera nabona amatora atazogenda neza.
Urabishingira kuki se ko atazagenda neza kandi abayategura bavuga ko azagenda neza?
Abantu batora amakarata abandi bagahunga wumva yoyenda neza gute? Amatora yoba neza abantu bahungutse bagiye ku bagasubira mu byabo mu bantu bose amatora akaba ari mu mutekano nta kintu umuntu yikeka.
None ntabwo muzajya gutora niba nkumva neza?
Oya ntabwo tuzotora. Kuri twashaka gutora ntituba twahunze. Yaba yaba janama ba komine sinaye gutura ntatoye ikarata kandi nayo nabibabwiye nta karata nigeze ntora sinigeze kwa twiyandikishije ariko nta makarata twatoye.
Ahubwo bihabanye se n'uburenganzira umunyagihugu aba yemerewe?
Uburenganzira ubufise ariko hari yubonye hariho ikintu cyo kwinubana ubwo burenganzira ubona babo kwatse atavuga ufise
ugiye gutora ukabona nk'abandi nabo bariko baraturatuzwa ntibagiye gutora wo cuca muzihenzira kandi nabane ko rabwiye ati natwe turiko taburinzira zo guhunga twabuze inzira yo guhunga mugatumaze kuyironka cha turemera turaza
ko ariko abayategura baravuga ko amatora azaba meza cyane.
Yoba meza cyane kuri bo mugara abandi abera mabi kuko ntawuhiwe ntabahigwa bose.
Amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yiteze mu iki?
Muyitega mu ikiga mushinga nawe ko ari bo banyomoye n'umuryango wanjye se nakubwira aho uri. Jefferson umudamu ufise abana mugabo naje kunye numbona nibutura n'ututurato nzishikira ngaha anye kumva nicaye ngaha nyene sinokubwira cyo nuko gose nabateze gusubirayo sindimu ko nuko umupaka barampakiki nirukanzwa na police. No munsi rero ko ndi ngaha anye ndashima Imana nacyo ndayaze.